Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Josino Kazi. Niriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe ikaze makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu ingenekerezo ya 30 mukakaro mwaka w'2022 nayo akabagizwe n'ingengo nkuru nkuru zikurikira. Ashima ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu yo kwirukana abacamanza barenga 30 bagirizwa ibiturire. Uwo n'umushinga manza Vital Nshimirimana yahoze arongoye sendika y'abacamanza Simabu. Vital akamenyesha ko iyo ngingo yari ikwiye gufatirwa bose, ntifate gusa abacamanza batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyagihugu bo muri komine Mutambu barasaba kurangurirwa ibikorwa mustanteri w'iyo komine aheruka kubogozwa mu mabanga yiwe yagiye adakoze. Muri ivyo harimo ibikorwa byo kubakirwa isoko ya kijambere byahagaritswe haheze imyaka itatu. Nayo impunzi z'abarundi ziri mu ikambi Nyarugusu mu ntara ya Tanzania zimenyesha ko ico gihugu cahinduye umukenyuro wo gushaka gutahukana impunzi ku nguvu. Mukubemerera ko baramutse bemeye gutaha bazobatekerera amahera, ivyo izo mpunzi zinegura zikavuga ko zitarota zitaha kuko atamutekano uraboneka mu gihugu. Mukanya inkuru imwimwe ukwayo kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe duhera no makuru mu gisata cy'ubutungane. Abacamanza barenga 30 bagiye kwirukanwa mu gisata cy'abacamanza byamenyeshejwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inyuma y'inama nkuru y'ubucamanza yabereye i Burasira mu ntara ya Ngozi. Umukuru w'igihugu avuga ko abo bacamanza baranzwe no kugira ibiturire hamwe n'izindi ngeso zitabereye abari mu rwego rw'abacamanza tumutege yombi.
Hariho n'abacamanza bigenza nabi, ariko gituma n'imanza zica zicibwa nabi. Tugatubanze turabe abacamanza bigenza nabi, turabica hirya no hino. Amazina twaza tuyafise kuko bagiye barabashengeza babashengeza. Muga murazi ko twari twaravuze yuko umucamanza agiye giturire uwo o ategerezwa kuva mu rwego rw'ubucamanza reke kuruterwa umuvumo. Muri abo twize si bake kuko hari hitwariwe hashengejwe nk'abacamanza barenga 40. Muri abo 40 umwe wese twiga ivyiwe ibirego amurega. Igishimishije nuko umwe wese tumwiga, hari nkabo twabonye tukabona yuko tutoca tugira ico tumuvuzeko kubera hariho ibisabwa tutarabona neza. Aho urasanga harimo nk'abashika nk'abane twashoboye kubona yuko bitarakwira ivyo twakorera ko kugira ngo dushobore gufata ingingo nk'ivyo twavuze tuti nabanza basubize inyuma. Hari habo rero twabonye tuti aha bimeze uko, naho nari kuba jewe ndabona yuko aha nari kuhihendera. Ubona ko umukoso w'umuntu akamubwira ati wabonye ko ngaha wagasamaye ko mugabo ntiwo tuvuga ngo ufashe ingingo ngo wewe ntukwiye kuba mu rwego rw'ubucamanza. Hakaba rero n'abandi rero babandi umenga nta kindi bajejwe atari gutukisha urwego. Aho harimo abaryi biturire rero navuga yuko nk'abaryi biturire ivyo ari vyose harimo abarenga 35 ata kindi bomba muri urwo rwego bariko baratukisha. Amazina muzoyabona kuko murumva ubu turahejeje.
Kuguma shingwa manza Vital Nshimirimana yahoze arongoye sendika y'abacamanza Simabu avuga ko ibihano byafatiwe abo bacamanza ari vyiza, ariko akanegura ko usanga ababifatiwe hanini ari bamwe baba bagirizwa ko badakora ibishimisha abajejwe igendereza canke umugambwe mu ntara. Akavuga kandi ko abategetsi mu butungane bakora mabi ariko bagakingirwa ikibaba n'ubutegetsi hamwe n'umugambwe usanga ari benshi. Dutege yombi Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike force.
Abacamanza co kimwe n'abandi bahurikiye muri iyo nama nkuru y'abacamanza baraheza bagahanahana ivyiyumviro, bagahana intumbero, bagaterera ivyiyumviro vyotuma urwo rwego rushobora gukora neza gusumba. Ariko rero twumvirije ingene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibyo yari yashikirije na cyane cyane avuga yuko ari abacamanza bakoze nabi kavuga yuko ariho bimwe bimwe bihenze kandi n'uwo ari wese ushobora kubyihenda ko inama nkuru y'ubucamanza igarukiza mu kuraba yuko imanza nimba bavuga bati hari amadosiye 32 yarashinzwe ubucamanza hanyuma mu mwaka ayo matosiye yakoze 8 gusaho gukora n'imiburi y'iburi 25 ntibashobora kwinjira ngo baje kuvuga ngo umucamanza yaciye urubanza neza canke nabi kubyerekeye ibiturire bibaza nabyo nyene yuko harimwo ukurenza urugero harimwo n'ikinyoma nibyo uhera kuri bajya barongoye abandi abo bitwa abaprokirere abaprokirere genero bajya batwara amasentare makuru makuru ariko twama tubona iyo barondeye ngo bacamanza ngo bari ibiturire bajya kuvundurura umucamanza muto muto ariko nta na rimwe twigira tubona hari umuresponsable yakurikiranywe ngo yari ibiture nk'uko womengo hariho abajejwe cyangwa bafise uburenganzira bwo kugira ibiturire n'abatabufise bajya gutwarwa bacyagizwe ibiturire kubera yuko hariho ibyo banse gukora kubera hariho amategeko banse gukurikiza kubera hariho ingingo banse gufata ziza zinyuranye n'ibyo abatwara bamwe batwara intara bamwe batwara dokumentation bamwe batwara umugambwe bifuza aho rero iyo utabikoze uca wagirizwa ibiturire iyo umucamanza yitaba na ntajyo mu bikorwa by'umugambwe akajya kwiyamamaza agakurikiza amategeko ubutwara dokumentation amuha agakurikiza amategeko umustante cyangwa baramatari bamuha aho onye ntazokwigira yagirizwa ibiturire ibyo rero bica bigaragara yuko atamugambi ukugwanya ibiturire cyanke uhiga abacamanza badaca imanza neza cyanke badashikiriza ubutungane ku banyagihugu usanga ari bimwe mu gifaransa bita reglement de compte.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Imyidogo ni yose mu banyagihugu bo muri komine Mutambu intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bidogera Musantere yahora arongoye iyo komine aherutse kubogozwa mu mabanga yiwe kubera amakosa yagirizwa. Abanyagihugu bavuga ko bagiriza uyo yahora arongoye komine kuba hari ivyo ataranguye yari yiyemeje na cane cane isoko ya komine itari bwubakwe hamwe n'ibarabara n'ubu itarakogwa yategerezwa gukora. Ido nido na Josephine Jones Nkunzimana.
Abo banyagihugu muri komine Mutambu bidogera Musantere yahora arongoye iyo komine Jean Pierre Niyongabo ko hariho ivyo ataranguye yari yariyemeje. Umwe muri abo banyagihugu asigura ko haheze imyaka 3 irenga hasambuwe isoko ya komune kugira hubakwe ya kijambere ariko itigeze yubakwa gushika ubu.
Ibikorwa bya nyine shasha yitabiye kubaka yacangura ariko akamara amaza yakiriwe hagati ibikorwa ntibyigeze bibandanya gushika n'iyo saha uhageze washingwa n'umuntu ukamagira ntoke wabarengana ku murango no mu ijoro. Waje se niba kwibaza ko ariko ari cyane cyane cyagenewe icyambere ry'abenegihugu. Aramenyesha kandi ko mu minsi iheze uwo Musantere Niyongabo Jean yari yakoranyije abadandaza bo muri komine Mutambu bahora bakorera muri iyi soko igafata ikibazo kijyanye n'ukuntu ibikorwa byobandanya ariko abaha amasango atasakiye Sharisa akaba yabogojwe nta kintu na kimwe gishyitswe ko kijyanye n'iyo soko.
Ikindi kibabaza abanyagihugu ni uko ibarabara rija ku mugwa mukuru wa komine Mutambu ritigeze rikogwa ku ntwaro yiwe. Abo banyagihugu bagasaba izindi ndongozi z'intara gutorera inyishu ibyo bibazo.
Ikibazo cya kabiri nacyo ikibazo kijyanye n'ibarabara rijya ku mugambo wa komine Mutambu. Iryo barabara rishamikiye ku ibarabara ry'igihugu nimero 3 kuva aho rishamikiye gushyika iyo riherera ruguru winjira muri Mukiki n'ibimangamanga gusa. Rero twebwe abanyagihugu bacaho icyo kibazo kiti none kuki batadukorera isoko yacu cyangwa iri barabara ryacu. Aho rero tukaba ari aho twashobora gutwara ibibazo byacu.
Tubibutse ko Musantere wa komine Mutambu Jean Pierre Niyongabo yabogojwe mu mabanga yiwe kwa 28 mu kakara uyu mwaka yagirizwa ko none ubutunzi bwa komine na cyane cyane kunyuruza amahera yagenewe amakoperative y'imisozi ya komine Mutambu.
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye. Mu kanya turabandaniriza amakuru twabateguriye mu gisata c'impunzi.
Inzamba.
Ishirahamwe EFC rikorana n'igisata ca ONU kijejwe impunzi mu ikambi Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania ririko rirahimiriza impunzi z'abarundi gutaha. kuva kwigenekerezo rya 18 za kuno kwezi riguma ritanga impapuro zivuga ko bazobatekerera amafaranga n'ibintu nibemera gutaha ngo muzio bazoronswa nkuko byanditswe ku mpapuro ziguma zitangwa kunzu kunzu n'amafaranga ibihumbi 275 z'amarundi ku gukuze ibihumbi 137 n'amajana 5 ku mwana atarakwiza imyaka 18. Impunzi zivuga ko ari uwundi mukenyuro urimwo uruyeri rwo gutahukana impunzi zikavuga ko hataragera ko zitaha kuko ivyo bahunze harimwo umutekano muke bikivugwa mu Burundi. Ni nkuru ya Eddie Claude nini nahazwe.
Igitangaje nkuko abo Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bivuga ngo nuko n'amashyirahamwe adahana inyungu za politiki akorera mu makambi y'impunzi muri icyo gihugu yafashe inzira yo guhimiriza impunzi z'Abarundi kandi mu byo bahunze harimo umutekano muke bikirangwa mu Burundi. Akarere n'ishyirahamwe IRC International Rescue Committee muri mu gicongereza ica ku rugo nahahurira abantu benshi ritanga impapuro ziriko ibizohabwa Abarundi bemeye guhunguka. Umviriza umwe muri izo mpunzi aravuga uko bigenda
ugaca kurugo kurugo ahahurira abantu benshi ahari udusoko ahari abadandaza usanga bicaye mu mitaka aho berekana ibipapuro byanditse ko ifashanyo umuntu ahungutse ahabwa aho bagerageza kwerekana ishyirahamwe IRC mu gihugu cy'u Burundi aho basigura neza ko bafarikanije muri uyu mugambi wo guhimiriza impunzi guhunguka.
Abo Barundi babona ko ari undi mukenyuro wafashwe kugira ngo bemere gutaha babanje kwerekwa ibyo bazohabwa n'ubunyene tumwumvirize.
Rero impunzi zibona ko ari undi mukenyuro bafashe na burya amashyirahamwe arimo kwakwa leta ya Tanzania yose akorera leta ya Tanzania atabufasha ariko bafasha impunzi mu bijyanye n'imibereho ahubwo byose babihagaritse bakaba ariko barakora batunganya ibijyanye kwigisha guhimiriza kurugo kurugo ko impunzi z'Abarundi ata bundi buryo buhari atari guhunguka.
Uruganda rwa Radio Inzamba agataka kawe ntitwashoboye kuronka userukira ishyirahamwe IRC mu ikambi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo ashikirije kuri ibyo bikorwa n'ishyirahamwe aserukira.
Eddie Claude ni nahazwe na wene tumukengurukire turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abategetsi b'u Burundi bashimye kudakingira abanyagihugu barongoye mu kurwanya ikiza cya COVID-19 ni nacyo gituma icyo kiza casubiye kugwirirana mu gihugu. Ibyo bishikirizwa na Kome Kunakuze umushakashatsi ku ndwara zandukira n'ibiza mu bihugu byo mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa Sahara. Kubwiwe hari hakwiye gukurikizwa amabwirizwa yo kurwanya ico kiza mu gihugu cose ni mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buherutse gusohora icegeranyo aho bumenyesha ko ico kiza casubiye kugwirirana mu gihugu na cane cane mu bisagara vya Bujumbura na Gitega aho havugwa abantu bangana n'123 basanze bafise uwo mugera ku bantu 783 bapimwe kuva itariki 2023 gushika 2025 mu kakaruzi uyu mwaka ni mu mwumvirizi.
Nivyo tugize imizi twumva yuko co kiza cha COVID-19 cha subiye kugwirirana mu ntara zimwe zimwe z'igihugu. Ama tukumva ni uko abategetsi n'abajirize amagara y'abantu na n'urya mugu w'igihugu jeje kurwanya ico kiza raporo batanga berekana cane cane yuko iryo gurirana ryasubiye kuba ndanze ryoba rituruka ahanini ku bantu bavuye hanze y'igihugu bakazana uwo mugera hanyuma canke ko babaza badafise ibipimo vyuzuye no kuvuga bafise nk'ibipimo vya magendo ariko umuntu agiye kubiraba agasesangura urabona yuko n'ubwandu bunini bwinshi buri hagati mu gihugu. Nibyo abantu iyo bavuye hanze y'igihugu bashobora kuba bapimwe ariko bapimwe kiriya gipimo gitonyi cihuta nacyo murazi ko kiraba yuko umuntu yamaze kuza n'abasoda ariko kitaraba umugera. Ni ukuvuga rero ashobora kuba ataza n'abo basoda hanyuma nyuma y'amasaha 28 cyangwa 28 yapimwe ageze aho bagasura akamupima bakabona abasuda bakinga umubiri bamaze kuzamwo kiye gipimo akagikwama umuntu yagiye gusesangura arabona ko nubwandu ahanini bwinshi bushingiye kuri ico kiza buri no hagati mu gihugu kandi birumvikana kuko ni igihugu leta yanze gukingira abanyagihugu bayo bahitamo kureka ikiza cigurumbye cigendere hanyuma bakabona kumbure gushiramwo uburyo bwinshi kandi bibaza ko ico kiza gitari gihambaye nubwo atavyerekanye kuko ivy'ubuhinga n'ubumenyi mpuza makungu bwerekanye Burundi bwashoboye kubibeshuza muga bahisemwo kudakingira abanyagihugu babo rero birumvikana neza cyane ko tugiye kubiraba mu bihugu bikingira abanyagihugu babo ikiza kiriho ariko ntikirandagata kigenda gitera kigabaruka kandi n'abantu baje mu bitaro cyane bakitaba Imana bakaba bake kubera bakingiye.
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko cy'urubuga rwa radio RPA Inzamba n'imbonesha kuri Renaissance. Mu kiganiro cy'uno munsi turabwira hamwe ibijanye n'isoko rusangi tumwe mu burusho buri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Bera Mugisha.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muname ngira 2022 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku magenekereza 2021 na 2022 mu kakaro yarusha muri Tanzania abakuru b'ibihugu bamenyesheje ko bishimira intambwe ijanye n'isoko rusange bigeze ko mu bijanye n'iterambere n'ubucuruzi n'umukuronka akazi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. None ibihugu byose byo babiharongera inyungu zingana icokorwa ni ikihe kugira abanyagihugu bagize ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko baronke uburenganzira bumwe ibijanye n'isoko rusange. Inishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 34 2022 mu gishyikirizwa na Bera Mugisha Kadi. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko tegekanya ibiki mu bijanye n'isoko rusange. Inyishu tuyihabwa na Emira Nibasumba wa Radio RPA.
Umwidegemvyo mu ruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bituma iterambere mu by'ubutunzi ryihuta mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko rikaba ririmwe mu mahangiro y'isoko rusangi yashyizwe mu ngiro kuva mu 2010. Ubwo bwigenge bwo kujya aho wipfuza mu muryango buherekezwa n'ubwigenge bwo gukorera aho ushaka kuba aho ushaka no kudakumigwa kubera uva muri iki gihugu canke kiriya kiri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Isoko rusangi ririmo kandi ukoroherezwa mu rudandazwa no kujyana umutahe wawe mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo mu muryango atacyo winona. Ubwo rudandazwa rurisunga kandi duane rusangi yagiye mu ngiro kuva mu 2005 ariko ikaba yatanguye gukurikizwa neza mu 2010. Duane rusangi ituma ibidandazwa bivuye muri iki gihugu canke kiriya cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bijya mu kindi cyo muri uwo muryango nyene bidatojwe ikori na rimwe. Ibidandazwa bivuye mu bindi bihugu bitari mu muryango byo biratozwa amakori, ayo makori akabangana mu bihugu byose by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu bijyanye na duane rusangi nyene ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyiyemeje gukuraho amabariyeri yose adatoza amakori cyangwa amatagisi ibidandazwa bivuye mu kindi gihugu. Vyiyemeza kandi ko n'inyuma yaho atagihugu cyemerewe gusubira gushinga amabariyeri nkayo.
Bamwe mu Barundi bakora urudandazwa njabukamazi bashimishwa n'ingene isoko rusange mu muryango wa Afrika y'ubuseruko itunganijwe. Ibibazo bijanye na politike hamwe n'umutekano muke ngo byarasubije inyuma akazi kabo. Kurikira abaganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance.
Turanguriye mu Rwanda twari dufite akarusho pera mu Rwanda hari hafi kandi hoho nta ntambamyi twakunda guhura nazo kumva z'uko Burundi n'u Rwanda hari ikibazo bavuga ngo ikibazo cya Covid ariko ikibazo cya Covid n'ikibazo cya politike yabo aho u Rwanda n'u Burundi bibona bumenya ntibushaka guhuza umugabo twebwe abenegihugu abanyagihugu bato batunze tuhagirira ikibazo umuntu asaga atahe gato ntabasubiye kujya mu Rwanda ko kujya mu Rwanda kurangura bisaba kugenda n'indege rero turu ntacyo usanga ukoreye.
iyo dukuye bidanozo muri Uganda kumipaka yose ducako baraduhagarika bakaturisha amakuru nkuko bisanzwe twebwe turi mu mamodoka tukadodesha amapasiporo yacu cyangwa ese pasi sinumva ukuntu bavuga ko hariho uburenganzira bwo gutwara ibidandazwa cyangwa kujya kubirangurirayo atabisabwe n'abantu bagatembera mu bihugu bigize yasuko bashaka bakaba naho bashaka kandi bakidusaba ibyo byose ko mu bihugu by'i Burayi iyo winjiye muri kimwe ibindi byose bijyamo nk'uko waba uri gutembera uva mu ntara uja mu yindi ntacyo twibaza ko ariko bizoba bimeze tuzoshobora ibidandazwa muri kimwe mu bihugu bigize yase tukanarangurirayo nk'uko tuba turi mu gihugu kimwe ariko siko biri
zo kubangura muri Tanzania dukunda guhura n'intamba nyinshi cyane urarangura wagira bashika nko mu nzira hari amabariyeri y'ipolisi hari amabariyeri y'abitwa ngo banamugambo banamugambo ni nk'izi mbonera kure zonga mu Burundi aho zibona bakwambuye n'utwofise bakatutwaka usanga uranguje gatahe bicubisaba nyimba uranguje nk'imiliyoni zitatu urabita nk'ibihumbi ijana ugenda uratanga ugenda uratanga kuri amabariyeri uko utabahaye barakwambura ntibaraba ngo ufise fagitire
Ibibazo by'umutekano muke urangwa mu karere ubukene bw'inyubakwa n'ubusumbasumbane mu iterambere ry'ibihugu biri mu bituma uwo mugambi w'isoko rusange ugorana gushikirwako bisigurwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana akaba arongoye ishyirahamwe Parsem aratanga intumbero zogendegwako kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango boroherezwe
isoko rusange kugira rikomere mu bihugu byose bigize ishyirahamwe ry'akarere k'ubutunzi ubwa mbere haba hariho umutekano muri ibyo bihugu n'imigendanire myiza mu bya politiki muri ibyo bihugu ubona haragenze igihe tunaretse na bya covid ugasanga n'ubundi kubishyiramo ko bikimeze ugasanga Burundi n'u Rwanda ntibigende ntibimeze neza ugasanga u Rwanda na Uganda ntibimeze neza ugasanga Tanzania na Kenya rimwe rimwe ugasanga biri kuberagira marivalite ukabona neza yuko bica bituma bigira ingaruka hamwe wo mingi bihugu bimwe bitangura gufumenga bimwe byo bishigiki kibindi bishigiki kindi ndetse ni kongi jengwa nayo nyine rawo misanga nyingorane hari ngwa ndetse no muri Sud Sudan hari ngwa za politike zagiye mu Burundi barundi barasanzwe arabimpunzi ikindi gira kabiri nico bita ibihugu rusangire mezo infrastructure amabarabara meza imiyaga nkuba ibijanye n'inge n'ibito hariho ibikogwa remezo byinshi byategeza kuba byakozwe kugira iryo soko rusangira ikomere ibyo navyo bigacye bisaba uburyo bwinshi ubwo byo ugasanga gutangwa n'ibihugu bya Buraya harageze igihe hari bihasanga hari n'imigendane hagati y'u Burundi n'ibihugu bimwe byo muri aho karere ka Buraya bitameze neza ugasanga n'amafaranga asigaza kuza kugira ngo sahirize ibyo bihugu bije mu ngiro ntabonetse iyo rero ishyirahamwe rikutezwa imbere n'amabarabara y'indarayi ivuga by'ingenge bikomeye hose uruja n'uruza amabarabara meza ahita imiyaga nkuba ingomero ibyo bintu byose bitagiye ngo bikomere mu gihugu mu isoko rusange ntiheza ngo rikomeye na hanyuma rero n'ibijyanye n'iby'ubutunzi nimwe n'ibihugu bimeze ugasanga hari ibihugu bitoye nk'u Burundi n'u Rwanda ba ngo biruze ngo biri siripepe byuzuyemo abantu ugasanga uruja n'uruza nk'ibihugu nka Tanzania biratinya yuko omengo abarundi bo ibihugu byabo bakaza gusanzara muri igihugu kubera atasaganirizo bafise bagaca abandi yuko omengo bagiye boja kwihariza amasi amatongo muri za Tanzania n'ibiki gatusanga rero hose ari bihugu bigomba bigira impungenge kwera baratuti tukemera isoko rusangi abanyabuwa bijya bihugu bikenye barundi bazashaka duswara baze bariruka bafata amatongo bagire gutusange baje gutera inkuguta cyane kusanga ibihugu rero amategeko agumye afatwa ku bintu bidasa n'ingene za visa zitangwa n'ingene uja n'uza rw'ingenzi rumeze ugasanga ibintu biramera cyo kimwe mu mapolitike y'ibihugu
Muhejeje kwiyumvira yuko kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bashobore kwishyira no kwizana mu bikorwa by'uruja n'uruza muri Afrika y'ubuseruko bisaba yuko akarere kabanza kuronka amahoro amahagashirikwaho politike igabanya ibijanye n'ubusumbasumbane hagati y'ibihugu Nina hano duce dusozera kino kiganiro ku isoko ndabashimire ko mwaduteze yombi bera mugisha nije na kibashikirije naho butaha
cyari kiganiro ku isoko
Nayo mu gusozera ano makuru tubagira makuru yanditswe n'ibinyamakuru ayo no munsi tuyabwirwa na Pierre Gahungu
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Aya makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri indwi turiko turasozera tuyahere ku kinyamakuru iwacu aho candika ko ari kibuga mpuzamakungu c'indege kigiye kubakwa ahitwa Kabamba mu ntara ya Ngozi. Ivyo ngo vyamenyeshejwe kuri uyu wa gatanu heze n'umushikiranganji Deogratias Nsanganiye Umwami ajejwe ibikorwa vya leta. Uwo mushikiranganji ngo yamenyesheje imbere yuko bamaze gushinga karindwi kaho ico kibuga kizokubakwa. Ivyerekeye uwo mugambi ujanye no kubaka ico kibuga ngo vyaraheze, hasigaye kwaboneka uburyo bukwiye bwo kucubaka nk'uko umushikiranganji Nsanganiye Umwami yabimenyesheje. Ikinyamakuru iwacu candika kandi ko ibitungwa binini na bito bito bigiye gusubira kubagwa mu gihugu cose kuva mu ndwi itangura neza na neza kuva ku itariki zitatu z'ukwezi kwa myandagaro. Ivyo ngo vyashitsweko inyuma y'inama yahuje abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi, bagura amatari hamwe n'abakomiseri b'intara. Ariko rero amasoko y'ibitungwa bito bito ngo azoguma yugaye. Muri iyo nama hafunditsweko ibitungwa bizoba bigiye kubagwa bizobanza kumara iminsi indwi vyugaraniye aha vyonyene imbere yuko bibagwa. Ikinyamakuru iwacu kivuga kandi ko ibitungwa bizoba bigwaye izindi ndwara canke bifite ibimenyetso vy'indwara y'akamangu ko mu kiyaya ca Rift bitarimwo mu bizoshobora kubagwa, kandi ko ivyo bitazonajanwa aha vyonyene birindiriye kubagwa, bimwe bita quarantaine mu Gifaransa. Ikinyamakuru ABP Info naco candika ko abadandaza bacuruza ibiribwa bikomakomeye vya nkenegwa bagiye kuzohora berekana ivyo baranguye bigenewe amakomine ingene bingana. Ico kinyamakuru kivuga ko vyafundikiwe mu nama yahuje kuri uyu wa gatatu heze bamusitanteri b'amakomine mu ntara ya Bujumbura. Abadandaza barangura ibidandazwa vyinshi abo bita abagrossiste. Abo nabo ngo nabarangura ibinyoga vya Brarudi, abadandaza isukari ya Sosumo, abadandaza isima ya Buseko hamwe n'abacuruza ifumbire ya Fumi. Iyo nama yatunganijwe kugira batore umuti urama kugira ngo ivyo bicuruzwa ntibize bisubire gukena canke ngo abama bikika mu kiza bakabidandaza uko bishakiye batuzwe. Abadandaza bari muri iyo nama basavye ko amashirahamwe ya Brarudi na Sosumo yoduze ibitigiriye ivy'ibiro vy'ibidandazwa bahora bagenera intara ya Bujumbura, bakavuga ko bahora baronswa bike ugereranije n'ingene abanyagihugu bavyifuza bangana. Ku vyerekeye isukari hasabwe ko leta yokwemerera abadandaza kwirangura hanze kugira ngo basahirize isukari isanzwe ihingurirwa mu gihugu. Mu ntumbero yo gutuza abanyuruza canke bagurisha mu mpisho ivyo bidandazwa, abo badandaza basabwe kwama bamenyesha abamusitanteri ibijanye n'ingano ivyo bidandazwa bizotangwa muri komine imwe imwe yose. Ibidandazwa bizofatwa vyanyegejwe kugira bigurishwe mu mpisho ngo bizoca bigurishwa, naho igipolisi cashinzwe kuzosaka imodoka zose zizoba zitwaye ivyo bidandazwa ku mabarabara ava mu ntara aja mu gisagara ca Bujumbura. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru, ikinyamakuru SOS Media kivuga ku vyerekeye ubukene bw'amazi mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu ari mu gihugu ca Tanzania. Ayo makambi nayo akaba arimwe n'impunzi z'abarundi zitari nke. Ico kinyamakuru SOS Media candika ko mu ikambi imwe yose muri kino gihe usanga hari irobine imwe yonyene kandi ikugurugwa amasaha make cane. Izindi robine ngo zarugawe, izo mpunzi zikaba zifumbereje zitagira ayo zishira nayo zibira. Mu ikambi ya Nduta impunzi zibangamiwe cane ngo ni ziri mu mazone ya 15, 17 na 20. Inyarugusu naho ngo nabo mu mazone y'umunani, 9 n'icumi. Haba Induta canke Inyarugusu, izo mpunzi z'abarundi zisaba ko zogarukirwa amarobine yugawe agasubira kugurugwa. Bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike. Ikinyamakuru SOS Media cibutsa ko igihugu ca Tanzania gitunze impunzi z'abarundi zirenga 126. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri indwi. Mwakoze mwembi mwese mwayakurikiye, naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Niyo nga duce dusozera amakuru twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira. Shimire na bagenzi banje bafashije kuyatororekanya. Mugire ibihe byiza mu banyu no mu byanyu, naho ubutaha.